kijaguzo kinu kiriyo ebiro bibiri March enkumi ibiri kumi neena wemisanga ha Paris muije tujaguze.
Kristo ni tugendo kujaguza kando mugonde se abandi ni tugendo kujaguza. Maria rugoro isanga ni tugendo kujaguza mutonga niriziwa rwe misanga ni tugendo kujaguza. Singoma moti ni tugendo kujaguza na faga katukura boki ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Ama Kristu njwena ni tugendo kujaguza itwa barwe misanga ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani
Teme mama ni tugendo kujaguza Hamona makikaya ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Inywe ababu gambe ni tugendo kujaguza Hamona wakitana ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza
Kitoba ni tugendo kujaguza Hamona babu jumbura ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Inywe babu lindi ni tugendo kujaguza Hamona babu tema ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya
Inyawa Saint Cipriano ni tugendo kujaguza Hamona wa Radio Maria ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Inywe awa Kaboya ni tugendo kujaguza Hamona wa Buswekera mwije tugende tujaguze.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza
Aba huima vikaretsi mwije tugende tujaguze Masinde kivale vikaretsi ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Njwena aba bishopo ni tugendo kujaguza Hamona aba father baitu ni tugendo kujaguza.
Mwite 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 njwena ni tugendo kujaguza
Brothers ni tugendo kujaguza Hamona wa sister inywe na mwije tugende tujaguze.
Mwije 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 inywe na ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Aba hoi madayosisi ni tugendo kujaguza Naba Fort Portal inywe na mwije tugende tujaguze.
Mwije 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 inywe na ni tugendo kujaguza
Mbarara dayosisi ni tugendo kujaguza Kasese naruwa inywe na mwije tugende tujaguze.
Mwije 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 inywe na ni tugendo kujaguza Kenya kabiri netani ya we msanga parishi.
Aba Church of Uganda ni tugendo kujaguza Hamuna wasira mwinywe na mwije tugende tujaguze.
Mwije 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 inywe na ni tugendo kujaguza Kenya
Tugende mimu government ni tugendo kujagoza. Amuna banywa ni baito mwija tugende tujagoze.